Turashimira ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri kom twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba Diana Nina hazongiye kuyashikiriza ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika bamwe mu Barundi baba ku mugabane wa Buraya bahangayikishijwe n'impfu zirimo iziterwa n'ubwicanyi bw'agasorosoro kuri bamwe mu Barundi baba mu Bubiligi no mu Buholandi
Polisi yamubwira ukuntu byagenze baca bambwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hamara muniga
Unumwe mubari begereye umuryango wa nyakwigendera Rose ndayishimiye ikiziga cha nyakwigendera ndayishimiye giheruka gutorwa munsi mu cumba c'abana w'umuryango yari yagiye kuramutsa mu gisagara cha Charleroi mu Bubiligi Mais République démocratique ya Congo no munsi havutse urunani gwitwa Alliance Fleuve Congo rurimo imigambwe amashamwe yigenga n'imirwi y'abarwanyi ugo runani gwiteguriye kurwanya ubutegetsi bwa President Félix Tshisekedi ari nkamwe yosura gutogwa nka President Congo muri Amerika Charles Magonigal yahora atwara ibiro by'inyamiramabi muri Amerika FBI yakatiye umunyororo w'amezi 50 yagiriwe n'ivyaha byo gukorana n'umutunzi w'inkoramutima wa President Vladimir Putin w'u Rusiya Intambara ya Israel na Hamas irabandanya abanyagaza bate ubwoba no kwitwa impunzi ubuzima bwabo bwose gusumba uko bate ubwoba n'amabombe idonido yano makuru yose ni mukanya musangwe ikaze na mwiriwe Reka makuru yacu tuyohera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutungane bwaciriye umunyororo w'amezi 50 Charles Magonigal yahoda atwara ibiro by'inyamirabambi muri Amerika FBI yagiriwe n'ivyaha byo gukorana n'umutunzi w'inkoramutima wa President w'Urusiya Vladimir Putin Thomas Kamili ndi turi kumwe muri studio
Nibyo umaze kubivuga uyu mugabo Charles Magonigal afite imyaka 55 yamavuko koko yahoze akuriye urwego rwo gukumira ubutasi bw'amahanga nyina hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biro bya FBI mu mujyi wa New York mu burasirazuba bw'igihugu ubwo byari kuva mu 2016 kugera mu 2018 mu byo yakoze yayoboye anketi ku Murusiya w'umuherwe cyane witwa Oleg Deripaska uri ku rutonde rw'Amerika yafata ibihano kubera uruhare ibarega mu ntambara yo muri Ukraine Amerika ivuga yuko uyu mugabo Deripaska ari umwe mu nkora mutima cyane zikomeye zikorera President Putin amaze gusezera rero mu kazi ka leta Magonigal yagiye gukorera uriya mu Rusiya Deripaska yatawe muri yombi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka noneho mu kwezi kwa munani gushize agirana amasezerano n'ubushinjacyaha amasezerano yo kwemera ko yarenze ku mategeko hane ibyaha birebana n'ibihano mpuzamahanga Amerika ifatira ibindi bihugu cyangwa se abantu ku giti cyabo no kwemera ko yakoze icyaha cyiza ndonke ibyo byose mu nyungu za Oleg Deripaska ubushinjacyaha bwa Amerika buvuga ko Deripaska yari guhemba Magonigal amado ari hagati y'ibihumbi 650 na miliyoni 3 mu myanzuro ye rero umucamanza yavuze ko Charles Magonigal yononeye cyane umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho amukatira gufungwa imyaka 4 n'amezi 2 n'ihazabu y'amadolari ibihumbi 40 ngibyo muri make
urakoze Thomas Kamirindi duce tuja kuyavugwa muri Israel aho igisirikare cico gihugu catangaje ko catahukanye ibiziga bibiri by'abasirikare bacu n'umusivile umwe yari yatwawe nk'imbohe n'abarwanyi umugwi Hamas gihe bagaba igitero kuri Israel mu ntango z'ukwezi kwa 10 ibindi kuri nkuru na mugenzi wacu Edirwema
Ibi biravugwa mu gihe intambara hagati y'ingabo za Israel na Hamas ikomeje mu ntara ya Gaza gusa ibintu birasa nk'ibigenda bihindura isura kuko noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangiye gukemanga amaherezo n'intego za gisirikare cya Israel muri iyi ntambara Amerika iravuga ko intego yo gusenya burundu umutwe wa Hamas idakwiye kuba impamvu ya Israel yo gutuza ingabo zayo burundu mu ntara ya Gaza Jack Sullivan umujyanama wa Perezida Joe Biden mu by'umutekano w'igihugu mu nama yagiranye na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu na Minisitiri w'Ingabo Yoav Gallant mu mujyi wa Tel Aviv umurwa mukuru wa Israheli yabagaragarije ko Amerika idashyigikiye ko Israheli igumisha ingabo zayo muri Gaza igihe kirekire. Minisitiri w'Ingabo Gallant yabwiye Sullivan ko bizafata Israheli igihe kinini gutsinda burundu Hamas. Ibi ni mu gihe amahanga akomeje gusaba ko iyo ntambara ihagarara. Kuri uyu wa gatanu, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bikorwa by'ubutabazi OCHA ryavuze ko ibihumbi by'Abanyapalestine bahungiye mu gace ka Rafah batagira aho kurara. OCHA ivuga ko nta gikozwe hashobora kwaduka indwara zishingiye ku suku nke. Ministeri y'ubuzima muri Gaza ivuga ko abantu ibihumbi 18,600 bamaze kugwa mu ntambara hagati ya Hamas na Israheli imaze hafi amezi atatu. Ivuga ko 70% yabo ari abagore n'abana.
Edil Gwema, tukivuga kuvye ntambara Hamas na Israel abanyagaza bavuga ko ubwo bafise bwo kuba impunzi ari bwo bwinshi cyane gusumba ubwo bafise bwo gutegwa amabombe ejo ni mukankosi.
Mugiye amabombe ya Israel akomeje guterwa mu ntara ya Gaza, abanyagaza birundiye ku mupaka wa Misiri ku kigobe cya Sinai mu mujyi wa Rafah, kandi bavuga ko mu byukuri ntaho basigaje bashobora guhungira. Abantu bihumba 100 bataye ingo zabo, kandi uko amabombe akomeza guterwa yegereza aho bari, benshi bafite ubwoba ko ikintu cyonyine cyatuma babasha kugumana ubuzima ari uguhungira muri Sinai, ariko ntibabishaka. Bavuga ko biramutse bibaye batashobora gusubira inyuma. Umugore witwa Umo Osama w'imyaka 55 y'amavuko uturuka mu mujyi wa Gaza mu gice cy'amajyaruguru ubu wahungiye i Rafah yagize ati nta hantu hasigaye, ubu ibitero byo ku butaka byo kwihimura bya Isiraheli bishobora kugera naha. Ati twajya he nyuma ya Rafah. Umo Osama n'abandi benshi bateshejwe ibyabo babanyagaza banze igitekerezo cyo guhunga bambutse umupaka igihe byashoboka. Yakomeje agira ati twanze kujya kuba muri Sinai kandi dushaka gusubira mu ngo zacu nubwo zabaye amatongo. We n'abandi banyagaza bateshejwe umutwe kandi bahamurwa n'ubuhungiro. Benshi mu batuye Gaza bakomoka ku Banyepalestina byabaye ngombwa ko bata ingo zabo nyuma y'iremwa rya Isirayeli mu 1948. Imad, umugore w'imyaka 73 nawe wahungiye i Rafah yagize ati niba duhitishamo hagati yo kuba munsi y'amabombe cyangwa kuhava nzagumi iwanjye, nzasubirayo niyo haba hariyo za burende. Nzasubira mu mujyi wa Gaza kandi nzihanganira ikintu icyo ari cyo cyose.
Hejuru y'Amerika turacari mu makuru agezweho ijya nino ku isi. Abanyamategeko bunganira leta muri Senegal bavuze ko bazokungururiza ingingo ya sentare yemerera umunyapolitike Ousmane Sonko gushyirwa ku rupapuro rw'itora amatora y'umukuru w'igihugu. Edil Gwema ntivyagarutse kutubwira.
Abo banyamategeko bavuga ko bazajuririra icyo cyemezo mu rukiko rw'ikirenga. Sonko w'imyaka 49 yakuwe ku rutonde rw'abakandida perezida mu kwezi kwa gatandatu nyuma yo gukatirwa igihano cyo gufungwa ashinjwa guteza imvururu mu gihugu. Afite kugeza tariki ya 26 y'uku kwezi kuba yakusanyije ibisabwa byose kugira ngo atange kandidatire ye mu matora ateganijwe mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha. Abunganira leta bavuga ko izina rye temerewe kujya ku rupapuro rw'itora kugeza icyemezo cya nyuma cy'urukiko rw'ikirenga gifashwe. Icyakora abunganira Sonko bo bavuga ko kujurira icyemezo bidahagarika ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cy'urukiko rubanziriza urw'ikirenga. Silke Doli, umwe mu banyamategeko bunganira Sonko, yavuze ko itegeko rireba amatora rivuga ko icyemezo cy'urukiko kigomba guhita gikurikizwa kigifatwa. Sonko yahamijwe ibyaha byo kugumura rubanda no gufatanya n'imitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'igihugu. Abamwunganira bavuga ko afunzwe ku mpamvu zigamije kumukura ku rubuga rwa politike, ibyo leta ihakana.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose baduteguriye bakabaje kudushikiriza, hari mumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, X na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya dushatuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyerekeje ku mugabane wa Buraya. Bamwe mu barundi baba ku mugabane wa Buraya cane cane abahunze batewe impungenge n'iyicwa canke impfuzi z'abarundi bene wabo zidasiguritse cane cane mu Bubiligi no mu Holland. Urwavuba n'urwahitanye umukenyezi w'umurundi kazi mu Bubiligi ku munsi wa kabiri w'inondwi. Igipolisi co mu Bubiligi kivuga ko uyo nyakwigendera yatowe ikiziga mu rugo rw'undi murundi abayugira gatatu mu kiringo c'amezi atatu aheze. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru Pierre Claver niyo nkuru mu Holland.
Inkuru z'urupfu w'umupfasoni Rose Ndayishimiye umurundi kazi zatanguye kuvugwa ku munsi wa mbere w'igendwi. Bukeye izo nkuru ziremezwa n'igipolisi cyo mu gihugu cy'u Bubiligi mu gisagara cya Charleroi ku birometero hafi 60 uvuye ku murwa mukuru w'u Bubiligi i Bruxelles. Abamuzi bavuga ko uwo mukenyezi w'imyaka 48 yaheruka gusangayo umugabo wiwe yahungiye muri icyo gihugu avuye mu Burundi. Mu itangazo igipolisi cyasiguye ko catoye ikiziga ciwe mu nzu y'uwundi muryango w'abarundi babana hafi. Ikinyamakuru candikirwa mu Bubiligi La Nouvelle Gazette candika ko uwo mugore Rose Ndayishimiye yari yagiye gufasha udukogwa two muhira uwundi mukenyezi mugenzi we yaheruka kwibaruka. Ubona ko bari bazinanye kuva mu Burundi. Igipolisi cyatangaje ko casanze ikiziga ca nyakwigendera kiri munsi y'igitanda mu cumba c'abana mu rugo rugo yari yagiyemo kuramukanya. Uwo n'umwe mubegereye uwo muryango wa nyakwigendera.
Polisi iramubwira ukuntu byagenze, baca arambwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hamara muniga. Twamusanze ari allonge muri chambre yambaye neza, impuzu yari yambaye, ariko manton yiwe niyo yari yakuye. Bigaragara ko yari yaje nyine aje gufasha umudamu kugira amufashe amasuku n'iki. Baramwica kandi polisi iratubwira ati yapfuye mu maprès-midi.
Ibi byateye icuka kibi mu Barundi baba muri icyo gihugu ndetse n'abandi baba mu bihugu bya Buraya. Mu kwezi k'umunani hari uwundi yapfuye mu buryo budasiguritse muri icyo gihugu. Inyuma y'ukwezi kumwe hapfa uwundi mu gihugu c'u Burundi mu gisagara c'Ilahe. Uwa nyuma abaganga bemeje ko ibipimo byerekanye ko mu nda yiwe hari hasa n'ahaturiwe n'ubumara. Bamwe mu Barundi baba mu Bubiligi bavuga ko bagiye kwigengesera aho bagendera n'abo bagendana. Umumenyeshamakuru Josephine Johnson Nkunzimana n'umwe muri bo kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Tugendera ahantu henshi, tugendana n'abantu benshi, kwicarana abantu baraja mu mamanza, ivyo vyose tujamwo ni risiki. Kubera ntubuze umuntu muri kumwe hama ngai Buraya ntihandi ushobora guhura n'umuntu muhuye rimwe, ubwa kabiri ugiye kumuramutsa kubera ubakure ukagenda ukanarara. Umuntu ashobora kwicirwaho yagiye kurara, umuntu ashobora kwicirwaho yagiye kwicara n'abandi kandi yaragiye kuryoherwa. Ubu ni kwicungera abo bagendana, umuntu akaraba ahaja, umuntu akaraba icanwa, icafungura, urumva ntitwijajare.
Abo Barundi bavuga ko agiye kuba ukwinubana kwinshi. Ivyo bikonyogwa nuko bamaze igihe bike ku burozi bw'abarungi kwa buvuye mu Burundi. Ni mu gihe umumenyeshamakuru Bobo Rugurika aramuye radio RPA imwe muzatuririwe mu Burundi ubu ari mu buhungiro muri icyo gihugu yeruka kuvuga ko afise amakuru yo kwizera ko hari abantu bahunze, harimo abamenyeshamakuru, abaranye agateka kazi na muntu, abanyepolitike n'abandi barondegwa kugira ngo bicishwe uburozi iyo bahungiye. Nawe nyene yavuze ko afise amakuru akwiye k'ubutegetsi bwo mu Burundi bumurondera hasi hejuru. Kuva ku nduheze bo mu Rugurika ashize habona ayo makuru, ntawe uragira icyo yavuze ko ku ruhande rwa leta Burundi yamara mu kiganiro giheruka n'abavugizi b'inzego za leta, ibiro by'umukuru w'igihugu byashikirije ko abikeka uburozi canke ishano ari urukurukuru. Icyo bikoze no mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere aheruka gucirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose, ubushinjacyaha bwagirije arenga iyo mibunyoni ko mu buryo yashaka gukoresha mu kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari harimo gukoresha abapfumu n'uburozi. Umwe mu barundi bari hanze yatubwiye ko icyo cyo nene kigaragaza ko icyo kigwanisho cy'uburozi n'ubupfumu abategetsi bakizi kandi bacemera ko gishobora gukoreshwa mu nyungu zimwe zimwe. Mu myaka iheze inyuma y'ibihumbi 2015 hari abarundi batari bake bafatiwe mu Rwanda bagafungwa biketswe ko batumwe n'inzego z'iperereza ry'u Burundi kurabaho abahunzi baba canke ko kanaka ari ho ari. ubwo wikeko bwasubiye kwibonekeza rutuma amakenga bamenshi muri bamwe mu Barundi baba muri ibyo bihugu cane cane bya Buraya
nta mwongo buri sato bidahitswe abo bose tugendana sibo beza kandi n'umuntu ashobora kuba korompe bigakunda abantu bari ngaha barangaje abandi barahunze ingorane izincanke ziriye biratangaje kubona hoba hariho bashaka kwica umuntu yamaze guhunga aho wamuhungiye abariho asubira kugusanga je nibaza ko ubuya ntatwe dukuye kumenya ubwenge tukikingira gusumba uko twahora
igipolisi cy'Ububiligi cyarafashe kirafunga umugore wo muri urwo rugo nyakwigendera yatewemo ari kiziga umugabo wiwe aracidegenza kuko igipolisi kivuga ko ari we yatabaje ku munsi kugira kabiri maze kibona kuja musakiwe igipolisi cyatangaje kandi ko amatohoza yatanguye kandi ko ibipimo byo kwa muganga ari byo bizokwerekana neza ingene uwo murundikazi yishwe n'imvo zatumye agandagugwa Pierre Clavier Niyonkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika unaho tuje muri Republika ya Demokarasiya Kongo kuwa gatatu windwiza niho abanyagihugu muri ico gihugu bazokwinjira mu matora atandukanye harimo nayo mukuru w'igihugu aho muri territoire za Uvira Fizi na Mwenga ziri mu ntara ya Kivu y'Epfo bavuga ko batigeze babona abakandida député baza kwiyamamaza Vedaste Ngabo ari Uvira aratubwira impamvu
amatora ateganyijwe tariki 20 z'uku kwezi Amu ntara kivuyepfo hazatogwa prezida abadepite ndetse n'abajanama b'amakomine bimwe mu bice bidakunze kugaragaramo ibikorwa byo kwiyamamaza birimo aho bagenzi batagera na za moto ndetse n'imodokari uduce abakandida bataragerama harimo Rurambo Magunda Minembwe ndetse na Mikenge nkuko bitangazwa n'abatuye Lubungo Willy n'umuturage wo muri sekiteri y'Itombwe mu muhana wo mu Magunda uri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira agaragaza yuko mu gihe asigaye iminsi mike yo gutora nta kandida député barakiri wabo
piyamamaza abadahari ntibaye babone ibyo babwira abantu ariko ko barabwira abantu gusa ngo babatore ntacyo babona cyo baha batarabatuma ngo babanze babatume baje Kinshasa nibagera Kinshasa n'icyo gihe bazofasha abantu
iko ngo hari nabo batari kumva kubera nta mafaranga bafite
Vrema henshi baramagara abantu bakaza ariko yaje kuba kuko nta faranga afite abantu bose bakaba bagenda
muramwe mu locality ya Bijombo Masata nayo ari mu birometero birenga 50 uvuye muri Uvira bamwe mu baturage bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bazatora kandida batarabona ni foto ye Pasteur Makimbi n'umuturage wo kumurambya
nta badepite turabona nta bantu nabamwe baza kwiyamamaza iwacu turasadero nkaho bisa nibikereje kandi iminsi yashize asigaye icumweru kimwe gusa amafoto y'abakandida n'ubu ngo bukugeza kuri uyu munsi ntayo dufite kabisa ntituzi na nimero yabo tugomba kuvota gutora bari bo
abakandida député bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga yuko impamvu batari kugaragara ku rubuga byatewe na mikoro make kuko badafite amafaranga cyangwa imipira iriho amafoto yabo iyo gwabaje kumva aho biyamamariza etabu wa loge no mukandida muri territoire ya Mwenga kuva gahunda yo kwiyamamaza zatangira ntari yamamaza
nagiye gukora kampanye ikibazo cya mbere cya amafaranga mfite niba utaragwego parti itagira mu gutanga amafaranga abari mu gukora kampanye na abantu banyazigihugu banazikwiga muri gihugu niba ari gukora kampanye
kubwa Pierre Kaluba wo mu ishyaka rya Debout les Patries avuga yuko impamvu z'umutekano muke urangwa muri Bijombo utuma ataja kwiyamamarizayo
hariho amagrupe arme hariho amagrupe arme ariria tuma ntekereza yuko zamutse kaje Piero boza kuntega mu nzira
gusa nubwo biruko bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira bavuga yuko hari impano bahabwa zirimo imyenda amafaranga iyo bari kwamamaza bamwe mu bakandida député bafite amikoro menshi
badukoze urumva nyene bacu badohereza nk'idolari 200 nje bihumbi 50 z'amakongo cyangwa bacaguhereza nk'idolari 25
ugenda muri mu mutangana
gusa ama moto cyangwa kuri mu moto 40 moto 30
bamwe mu bakurikiranira hafi ibya politiki basanga ubwitabire bw'amatora bwo mu bice abakandida batari yamamarizamo mushobora kugabanuka
bazo basha gutora ico ni kibazo gikomeye abantu bose aho umuntu ariko baramuhamagara ngese ngo nibande tuzotora uwamubwira akakubaza inimero kuvuga ngo umuntu umukecuru amubwira ikibazo cy'inimero ntacyo ashobora kumenya umuntu umusaza amubwira ikibazo cy'inimero ntacyo ashobora kumenya nkaba bakabona abantu babo bagera kuri tele bagakomeza kubasansibiliza bakangurira gutora bakabereka amanimero bakabereka n'amafoto bakagifata umwanya muremure ariko umwanya ntawugihari kuko wasigaye iminsi mikeya
muri territoire ya Uvira abakandida depite ku rwego rw'igihugu ni 224 gihe bahatanira imyanya ine muri Fizi ni 201 ku myanya ine mugiye mu karere ka Mwenga ari 149 ku byicaro bahatanira bitatu mu ntara ya Kivu y'Epfo muri rusange abiyamamaza kuja mu nteko ishinga amategeko y'igihugu ni 1634 mu gihe imyanya bahatanira ari 32 twibutse yuko abaturage 44 aribo bateganyije kuzatora mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ateganyijwe tariki ya 20 z'uku kwezi Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
Ijayige ari kumata. Niki winyengera ariko? Abanyabugo ngiye ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwe buko.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko niwe bagenda biryozora nka sabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Sofe, wenda bona shaka uri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Wiki. Nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi. Yapa pa 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 pa. Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Agrola.
Ijuri Amerika mu nama igira 19 y'umubano mwiza yitwa Ujirani Mwema hagati intara ya Kigoma n'intara bihana urubibe ku ruhande rw'u Burundi abazirongoye baremeranije ko bagiye kurandurana n'imizi ibiturire vyibonekeza ku mipaka kwimiriza impunzi gutahuka no korohereza abazibamwo kuronka impapuro z'inzira iyo nama iheruka kubera inyanza lak ibindi kuri no nkuru ijuri Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Tiahive Ndayishimiye Kigali mu Rwanda
Yari na migira 19 y'abarongoye intara za Rumonge, Makamba, Rutana, Ruyigi, Canguzo na Muyinga, zihana urubibe na Kigoma. Iyo nama ikaba yabereye Nyanza Lake. Abarongoye izo ntara bakaba bari baramutse basuzuma aho bagejeje gutsimbataza umubano mwiza hagati y'izo ntara. Mu cegeranyo casomwe ku ruhande rw'u Burundi, barashimye ko inzego z'umutekano za Tanzania n'u Burundi zikorana neza. Mu Burundi muri uyu mwaka wa 2023, amapikipiki 3 2027 byarafashwe birashikirizwa inzego z'intwari Kigoma abantu 12 bari bafashwe n'inkozi z'ikibi barabohojwe abagera ku 300 bafatiwe Tanzania bakaba baratahukanywe mu Burundi imigwi 5 y'abasuma yakorera guhishwa ku mupaka wa Kigoma n'u Burundi yarasambuwe co kimwe n'indi 6 yajabukana bani Tanzania haragwanijwe kandi kwinjiza ibidandazwa biciye mu busuma ku ruhande rwa Tanzania naho kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka hagushika mu kwezi kwa 11 guheze abarundi bagera ku 2890 binjiye mu kinyegero badafise ibyangombwa barafashwe muri abo 1045 bajanywe mu butungane bwa Tanzania 1040 nabo basubizwa mu Burundi harafashwe kandi abana 425 bari bagiye kurondera ubuzima Tanzania baca basubizwa mu Burundi abahunze Burundi bagera ku 1983 barahungutse baciye ku mupaka wa Mugini Makamba abandi 950 baci Muyinga mu byo basanze bitagenda neza nibiturire ku mipaka nubwo ku mpande zose bemeza ko bahanye abagiriwe n'ukujya ibiturire kandi mu byakwa haba harimwo abakwije ibisabwa kugira abajabuke hari ikibazo kandi ca murekarengane ya Ujirani Mwema hagiha uburenganzira abarundi canke abatanzania kuguma mu gihugu bagiyemwo imisi 15 abarundi bati kive ku minsi 15 kije ku mezi 3 gushika kuri 6 abatanzania nabo bati ikibazo kiri wanyu ko muri ko murategura hagutanga murekarengane mu makomine muzo yimisi myinshi uyu ni Albert Gabriel Musovera umuyobozi mwishikira mu biro bya Buramatari ikigoma turashimye cyane ko mwiyumviriye gutanga murekarengane mu makomine ahantu rubibe na kigoma ariko tubasabe izo mapuro zizobe zifite bafise ikiringo kuva ku mezi atatu gushika kuri atandatu kuko natwe nizo duha Abarundi baje kurima canke kororera iwacu. Uwo muyobozi mwishikira mu biro bya Buramatari Kigoma yarongeye arasaba ko Burundi bwo bafasha bakaronka abakozi bafise inguvu. Turasabye dushimitse leta y'u Burundi idufashe kurondera abakozi bafise inguvu dusanzwe dukeneye iwacu muri Tanzania, kandi zoba iriko irafasha abanyagihugu bayo kuko bazozi iwacu baronka akazi kandi baharonkera ubuzima. Albert Gabriel Musovera akaba yashaka kuvuga ko abashaka kuji Tanzania bava mu Burundi bokoroherwa mu kuronka impapuro z'inzira, abarongoye intara zo mu Burundi nabo bakizeza aba Tanzania ko ariko harategurwa impapuro z'inzira zizohora zitangirwa zigasinywa na musitaneri yegereye umupaka kandi zishobora gushitsa amezi atandatu. Ku kibazo c'abana bajanwe Tanzania abigeme baja gucuruzwa n'abakenyezi bati ngo zabo bakaja ku ngogwa muri ico gihugu, umuyobozi w'imishikira mu biro bya Buramatari Ikigoma yishuye ko bariko barakorana n'ishira hamwe gitahi neza y'abana UNICEF n'igitaha bimukira OIM kugira ngo bagire ibyigwa bamenye bo bantu yo bajanwa n'ico baja gukoreshwa. Ku ruhande rw'u Burundi bidoga ko hari abarundi bakutwabo iyo hageze ko bataha. Nova Dawson Kato arongoye igisata cy'uruja n'uruzi Kigoma ati uretse abaca mu nzira z'ibinywa bi abandi nta kibazo bagira nubwo baba bafashwe. Nyakubahwa, abarundi bataha baratahukana amatungo baba baronkeye Tanzania, abafatwa n'igipolisi nabo barigishwa bakandikisha amatungo yabo hanyuma barekuwe bakayasubizwa bakayatahana. Barutwa nayo Jean Claude Buramatari wa Muyinga nawe yasabye bagenzi be bi Tanzania kubahiriza abarundi kazi baba barongowe i Tanzania.
Mbere tubona twarakiye n'umukenyezi yirukaga we n'umwana tumubajije ngira bizoca bigenda kugira ngo isubize kwase cyangwa kose yamutanga kandi yaje yahungira mu Tanzania. Ngira twasaza ikibazo kuko ari Burundi umwana yari ku kurise yashyitse cyabikorana ngira yari kwa kwitaho ndangamuntu kugira ngo abone ubwa burenganzira bwo kwita umwe kwitwa umwe n'ibyo kuri Burundi sinzi ibyo gusa n'ibyo cyangwa kwifuza.
Ku ruhande rwa Tanzania bati kenshi duhora tubashikiriza ubuserukizi bw'u Burundi Kigoma. Abi
Arakoze Thierry ndayishimiye kudusomera iyo nkuru ije gy'America teguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi. Ndabasaba imbabazi, hari inkuru y'urunaniro rushasha muri Republika Demokarasi ya Kongo na nabemere ariko tutashoboye kwashikiriza kwera kanya gato. Ngende ndayibabwiye muri make havutse urunaniro rushasha muri Republika Demokarasi ya Kongo. Iryo hwaniro rimwe imigambwe y'amashamwe yigenga n'imirwi y'abarwanyirizwe nka Alliance Fleuve Congo. Umukuru warwo yavuze ko amatora yo kuva yo kuwa 20 ukwezi kwa 12 ni kwa gatatu za ari nk'itembagazwa ry'ubutegetsi muri Congo. Abagize ubwo runani bahiga ko Felix Tshisekedi haramutswa Congo atuye nka president, ubwo runani rutazomwemerera rukavuga ko ruzomurwanya. N'urunani rero ibikorwa byo kurusha habona byabereye i Nairobi muri Kenya. Tubatumire mu makuru yacu yo mu gitondo kugira ngo muze gushobora kumviriza byinshi kuri urwo runani iyo nkuru muraza kuyumva ikwiye. Ngenda babwiye kandi muri makeko bamwe mu Barundi baba ku mugabane wa Buraya cyane cyane abahunze batewe impungenge n'iyicwa canke impfu z'Abarundi bene wabo zidasiguritse cyane cyane mu Bubiligi no mu Buholandi. Urwa vuba urw'umukenyezi yitwa Rose Ndayishimiye w'umurundi kazi mu Bubiligi rwabaye ku munsi wa kabiri w'inondwi y'igipolisi co mico gihugu kivuga ko yatowe ikiziga mu rugo rw'undi murundi bamutuye munsi y'igitanda c'abana abaye ugira gatatu mu kiringo c'amezi atatu aheze. Iyo nkuru murashobora kongera kuyumva ku zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Nino ngaha rero duce dusozerera amakuru twe tubafitiye kuri no mugoroba. Mwakoze kudutega abiri ijoro rya Amerika kuri Facebook, Instagram, YouTube na X ni VOA radio yacu mu Rwanda. Mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu kandi tuwifurije umugoroba mwiza mu Burundi ho turacari ku mirongo migufi ya shortwave. Mwinga bw'ivyuma nshimire cyane Nadia Taha hamwe na Engineer Justin bari kumwe nanje muri ano makuru. Kuri micro yari Diane Ninahazo, ekipe yo no mugoroba tubifurije kugira weekend nziza. Muraharyana hataragyana harari mwasi, tuzongere mu ndwiza mu bindi biganiro ahanje na iwundi bagenzi banje bandi muraza kuba muri kumwe mu bindi biganiro bibandanya neza aho bukera ijoro ryiza bakunzi bacu.